Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse ifite mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki zitandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Kuri mikro muri kumwe nanjye Fideni Yongabo.
Izi nzibutso niziramukazanikishije umurage w'isi bizafasha ko amateka y'izi nzibutso ashyirwa mu mfashanyigisho UNESCO itanga ku isi yose.
Uwo ni Bizimana Jean Damascene, umuyobozi wa komisiyo y'igihugu cy'u Rwanda yo kurwanya jenoside, avuga ko u Rwanda ruzokungukira mu kwandikisha ibyibutso bya jenoside mu ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO rijejwe indero, ubumenyi n'imico. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye yerekeye ikena ry'ibitoro mu Burundi, kurandurana n'imizi ingeso y'ugusega mu gisagara cya Kigali mu Rwanda, n'ikibazo cyo kuronka akazi ku banyeshuri barangije za kaminuza mu gihugu cya Senegal. Turagaruka ko mu kanya gatoya. Yamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse Aloyisi, tubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya.
Waramutse Fideli. Abasirikare babiri ba ONU muri Mali barishwe, abandi icumi barakomereka ku munsi wa kane ejo mu ijoro mu gitero cyagabwe ku kambi yabo iri ahitwa Aguelhoque mu buraruko bushira ubuseruko bw'icyo gihugu. Ibyo rero byashyikirijwe n'umurwi wa ONU muri Mali, MINUSMA. Iryo tangazo rivuga kandi ko MINUSMA yaciye yihuta gutwara abasirikare bakomeretse mu kwa muganga no gukomeza umutekano kuri iyo kambi, ariko nta bwenegihugu bw'abo basirikare bafuye bwatangajwe. ONU, uwo murwi wa ONU rero wibukije ko ibitero ku basirikare bashinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano bishobora gushyirwa mu murwi w'ibyaha byo mu ntambara hisunzwe amategeko mpuzamakungu, kandi ababikoze bakazorengutswa imbere y'ubutungane. ONU yemeza kandi ko izobandanya utwigoro twayo two kugarukana amahoro n'umutekano rama mu gihugu cya Mali. Abakoze icyo gitero gushika ubu ntibarashyirwa ahabona. Julius Maada Bio ejo ku munsi wa kane niho yarahira mu mabanga ya perezida mushasha w'igihugu cya Sierra Leone, nyuma y'uko atsinze inshuro ya kabiri y'amatora umukuru w'igihugu. Bio arongoye umugambwe Sierra Leone People's Party, akaba yigeze no kuba umusirikare mukuru. Yatsinze hafi y'amajwi 52 ku ijana. Yatsinze Samura Wilson Kamara, yahoze ari umushiranganji ajejwe imigenderanire wo mu mugambwe All People's Congress muri icyo gihugu nyine cya Sierra Leone. Julius Maada Bio yaragize urugamba rwo kurwanya ruswa ikibazo nyamukuru mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamaza. Yasubiriye Ernest Bai Koroma, yarangije ibiringo byiwe bibiri yemererwa murambabarira n'ibwirizwa shingiro y'ico gihugu. Abadiplomati b'Abanyamerika 60 birukanywe n'Uburusiya mu kwihora Leta Zunze za Amerika bavuye mu gihugu ejo ku munsi wa kane. Ibyashyikirijwe ejo ku wa kane nyine na Departement ya Leta ya Amerika n'ubushikiranganyi bw'imigendanire n'amakungu aha muri Leta Zunze za Amerika. Umuvugizi wa Departement rero ya Leta ya Amerika yavuze ko iyo ngingo y'Uburusiya yo kwita abo badiplomate ko ari abantu badakenewe muri icyo gihugu atafatiro ifise. Uko kwirukana kwabaye ukwihora ingingo nk'iyo yafashwe na Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bya Buraya, inyuma yaho Uburusiya bwagirijwe ko ari bwo bugira bwagira bwice umusumyi w'urusaku mu Rusiya hamwe n'umukobwa wiwe i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza. Murambabarira mu kubaha ishano. Hano muri Leta Zunze Amerika, perezida wa Leta Zunze Amerika ejo ku munsi wa kane yarashimiye igihugu cya Mexique kubona carashwiragije umurwi w'abimukira bo muri Amerika yo hagati baharugwa mu bihumbi bari bagamije kwinjira ku butaka bwa Leta Zunze Amerika mu mpisho. Trump yongeye kandi ashimira leta yiwe ko yagabanije ibitigiri by'abimukira binjira baciye ku rubibe rwo mu bumanuko bushira uburengero mu mpisho. Mugihe yari muri leta ya West Virginia mu nama yo guhanahana ibyumviro mu byahindutse mu gisata cy'amatagisi hareje ku munsi wa kane Perezida Trump yavuze ko abo bimukira bari baje bava mu gihugu cya Honduras. Abategetsi ba Mexique bavuze ko bamwe muri abo bimukira biyemeje kubandanya urugendo rwabo gushika muri Leta Zunze za Amerika uko bizogenda kose. Ibyo byabaye inyuma yaho Perezida Trump yatangaje ko agiye kurungika abasirikare ku rubibe Amerika ihana n'igihugu cya Mexique. Abategetsi bajeje umutekano mu buseruko bwa Afghanistan nabo bavuga ko kajugujugu za gisirikare za Pakistan zarashe akarere ko ku rubibe ibyo bihugu bihana ejo ku munsi wa kane nyuma y'ibindi bitero byakozwe na vya muzinga muri ako karere nyene byamaze amasaha arenga 28. Na bafuye batangajwe kandi na Pakistan ntacyo yabivuze ko. Ibiro bya Afghanistan bijejwe imigenderanire byaneguye ibyo bitero byabereye muri district ya Dangame ni mu ntara ya Kunare mu kuvuga ko ari kutubahiriza ubwigenge bwa Afghanistan. Iryo tangazo kandi rivuga ko mu gihe ibyo bitero byobandanya bishobora gutosekaza imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri. Nayo abategetsi b'ibihugu bya Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo barahuye ejo ku munsi wa kane mu biganiro bitegura inama izoba mu mpera z'ukwezi hagati y'abakuru b'ibyo bihugu. Ibiganiro hagati y'abategetsi b'ibyo bihugu bibiri byabereye ku rubibe bihana ku gice cyitwa Panmunjome byari byerekeye umutekano no kugene itangazamakuru rizokurikirana inama itekanijwe ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kane hagati y'umutegetsi mukuru wa Korea ya Ruguru hamwe n'uwa Korea y'Epfo.
Urakoze yaro yiswe makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu biyaga binini i Kigali hakoraniye inama y'ukungurana ivyumviro yiga ku byibutso bya genocide amenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi yayikwirikiranye araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Hashize imyaka itandatu u Rwanda rushyikirije ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi uburezi umuco n'ikoranabuhanga inyandiko isaba ko inzibutso enye za jenoside zakwandikwa ku rutonde rw'agateganyo rw'umurage w'isi. Izi nzibutso harimo urwa Kigali ruri ku Gisozi, urwa Nyamataru ruri mu karere ka Bugesera, urwa Bisesero ruri mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda ndetse n'urwa Murambi ruri mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. UNESCO yemeye ko izi nzibutso zashyirwa ku rutonde rw'agateganyo mu kwezi kwa cyenda ku mwaka w'2012. Uyu muryango usaba u Rwanda kugaragaza kwizi nzibutso koko zisobanura ukuri ku bizivugwaho, kuba aho zubatse imbibi zazo zigaragara kandi nta bindi bikorwa bishobora kuzibangamira bihari no kugaragaza amakarita yazo. Umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside Bizimana Jean Damascene avuga ko mu gihe izi nzibutso zizaba zanditswe hari byinshi u Rwanda ruzungukiramo.
Izi nzibutso niziramuka zandikishijwe umurage w'isi bizafasha ko amateka y'izi nzibutso ashyirwa mu mfashanyigisho UNESCO itanga ku isi yose. Azashyirwa mu mfashanyigisho z'amashuri bishobora kuzajya muri za programu scolaire z'amateka mu bihugu bigishe muri za universite, muri kaminuza n'ahandi byigishwe nk'isomo ry'amateka. None icya kabiri rero ni no kudufasha guhangana n'abapfobya n'abahakana n'indi ntambwe tuzaba duteye, kuko inzibutso genocide yamaze kwemezwa ku rwego rw'isi, inzibutso nazo nizishobora kwakirwa nka dosiye icungwa n'isi. Bizadufasha gucunga neza izi nzibutso, gucunga neza ibimenyetso bihari, dushobore no kuba twahabwa impuguke ku ngengo y'imari.
Umuyobozi mukuru wa CNLG yemeza ko hari imbogamizi zishobora kuzakoma mu nkokora iyi dosiye ndetse no gutangira kwitegura guhangana nazo hakiri kare.
Abapfobya jenoside ntibifuza ko amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi amenyekana uko ari, niba nifuza ko n'ibimenyetso byayo bigaragara. Birumvikana ko nimubona hari abatangiye gusakuza no kwandika, ni ikibazo tugomba kumenya ko gihari tukanahangana nacyo nk'uko n'ibindi byose duhangana nacyo. Mbega muri make abingenga bitekerezo ya jenoside ntibazabona no kujya ku mbuga cya cyangwa handi bavangiriye dossier
n'igenzurwa rikorwa na UNESCO mbere yo kwemera iyandikwa ry'izinzibutso hari ubwo babaza abaturiye izinzibutso icyo zizabamarira ikizamini cyawe inzego z'ibanze kujya gusobanura abaturage uyu mushinga bakawugira uwa abayobozi b'inzego z'ibanze baribaza inyungu abaturage bazabona muri uyu mushinga uyu ni meya wa kare ka Nyanza Erasme Ntazinda
ikibazo mfite ni ikijyana n'inyungu bijyana na mobilisation y'abaturage baturiye ziriya nzibutso cyane ko ku rwego rw'igihugu inyungu yandikishwa ry'izi nzibutso zirumvikana ziragaragara kandi nta nubwo umuntu yazidutaho ariko niba hazabaho muri processus yo kwandikisha niba hazabaho no kwimplika abaturage bahaturiye nibaza ko hari abaturage kugira ngo babyumve babyiyumvemo bishobora kuzasaba wenda ko bagira n'inyungu direct
umuyobozi wa CNRG yavuze ko nta nyungu ifatika abaturage bazabona mu buryo bwihuse ngo keretse umunsi izi nzibutso zizaba zarangije kwandikwa
tuvuze inyungu mu rwego rw'amafaranga ho ntayo ku nzibutso tugerageza duhereye nka gisozi niyo dukoreramo nka experimentation kuhashyira ibintu bigurishwa bivuze ko uwo nawo n'umushinga tuzakomeza tuzahashyira nka comptoir ku buryo nk'abaturage niba bakora ibiseke hari za koperative zikora ibiseke zidoda made in Rwanda baba bafite kontwari bashyiraho ngaho noneho abaje gusura bakaba babona n'umwanya wo kugira ibintu bakubagura ubu ntikigaragara ariko muri ya proje ndende dufite ya plan de gestion de conservation icyo kirimo
mu nzibutso enye zisabirwa kwinjira mu murage w'isi harimo rwa gisozi rimwe mu mujyi wa Kigali akare ka Gasabo nirwo runini mu gihugu rushingwamo abasaga 1500 bavanywe hirya no hino mu mujyi wa Kigali no mu nyengero zawo urwibutso rwa kabiri n'urwa Murambi rwubatse mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'amajyepfo rurimo abasaga 50,000 urwibutso rwa Nyamata ruri mu cyahoze ari kiliziya ya Nyamata rushyinguyemo abasaga 1,500 hakaza n'urwibutso rwa Bisesero rwubatse mu karere ka Karongi nirwo rushyinguyemo imibiri igera ku 50,000 Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura hibonekeza ikena ry'igitoro yamara ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu bwemeza ko kizoba cyabonetse mu mpera z'inondwi Finishi kuri inkuru tubishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana
Ayibonekeza imirongo miremire niho haba hari gitoro cyo mu bwoko bwa essence aho naho inko kuri station Kinindo City Oil station iri hafi y'ikigo Mizeviva station Already Golf hamwe na station iri ahazi ku izina rya Katikati hose abo twasanze bemeza ko bari bazungurutse atandukanye barahebura bakavuga ko ikibazo cy'igitoro mu Burundi cyaba yakananira abahinga
tondo niho naciye mu kinama ndaca kumutakura mukamenge ubungeze kuri Shanique naho nyene haba no muri asiatsi kose mbonye station imwe gusa niruko iragitanga cyose cyagitanze urumva ni surprise kuri twebwe kuko twa twibaza ko ingwane zahe z'igitoro mugabo umva kuzubandara
kibazo cy'igitoro cyatubanye ndase ngavema ni nka twebwe kuva mu gatondo ntonze nabuze esasi ndaronka abose ategemeye ko ndamushira vesema nubura sindashikirwa sinzi naho ndagushikirwa ikintu kwe tutabona twingene byogenda vrema
ikindi abo banyagihugu bakoresha igitoro cyo mu bwoko bwa essence bahuriza ko nuko ubukene bw'ico gitoro butuma haba gahombo kanini haba mu gihugu eka no mu miryango bagasaba ko kogwa bishoboka kugira ico gitoro kiboneke
nituronga veresema uko bikwiye nuko bibereye kandi nshaka kabiri naco benshi bagashira muri transporto ama taxi mu nyuma ukora akazi kurayo kora babona bigoranye nkuya twara dushobora kugira veresema ya 15000 par jour par mois tukagira imbamajana 50 ariko rero gushika ubu uyu turonka amafaranga angana ni 150,000 ibihumbi 100 ugaje usanga ibitoro babidugije kandi ico gitoro ntitukironke uje usanga tataje tuko turakora ntituronke niyo veresema ugasanga tugenda umushoferi tuko ntituruka turahuza n'umukoresha wanje
kuzi gitoro bakidugije ariko dusaba yuko coboneka kugira ngo imirimo ibandanye kuko ubu uwo nuko nabivuze ubukene busanzwe buhari ubu gitoro cyo ikabura ko ibyashara ivyimbugwa biva rwo bimanuka ibujumbe cyangwa ibujumbe biduga byose bizaba n'imiduga imiduga itabonetse uva ni hahandi uramutse nakaronse agiye ubizana nawe cashika bizimba kuko arose gitoro nawe arusha
urabona imiduga iraha abantu benshi akoja mu biro baza kurondera igitoro twifuza rero ko ingufu zose zokora kugira ngo igitoro tukironke bitatugora ni ngorane nk'ubu bibaye iminsi ibiri cyangwa itatu hari ibintu byinshi bipfa by'ubuzi abikorera twaba bakora muri leta urabona ni ibintu bidasanzwe izindi ngorane zidasanzwe twifuza ko umuti wokwama wiyigwa abashikiranganje bakabyiga mu nama nshinga mateka bakabyiga kugira ngo ingorane igitoro ntisubire kuboneka mu gihugu cyacu
mu bushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu barahumuriza abakoresha ico gitoro ko mu mpera z'inondwi kizoba cyabonese Leonidas Sindayigaya avugirwa ubushikiranganje asigura ko byatumwe n'ihimbazo ry'umunsi mukuru wa Pasika
igitoro sico twimburiye ngai wacu aho gisanzwe gicamba barahimbaza cyane umunsi mukuru wa Pasika ku buryo rero hacemo n'umunsi umwe canke ibiri abapakiye badapakira bica bihungabanya icyo tango gitoro ngai wacu mu bisanzwe ibintu meze zahinjira igitoro hafi iritso bihumba majane ku munsi urumva rero habaye nk'imisi ibiri ata gitoro cinjiye biratuma habaye guhungabano mugabo twize yuko muri imisi yavuba ngira ngo mu mpera zindwi icyo gitoro uko guhungabana kuzakwaheze
abajijwe nimba hari tubwo bushikiranganje buriko burakora kugira ntiyasubire kuboneka ikena y'igitoro kubera iki cyangwa kiriya sindahiga yasabwiye ijwi rya Amerika kubushikiranganje bugiye gusanura ibibanza bizoshigwamo igitoro c'inega bizoza izo bikazotuma habikwa amaritiro y'igitoro ashobora gusahiriza mu kiringo c'amezi atatu
ububiko bw'igitega mu bisanzwe busanuwe bushobora kubika iritiro miliyoni mirongo ibiri gase pe bushobora kubika miliyoni zishika cumi na zine ngo bw'abikorwa twabona bwo buri mu kugurwa vuba kubika miliyoni mirongo ibiri nyene z'igitoro ahiwacu mu bisanzwe dukoresha hagati yiritiro miliyoni cumi na zibiri na cumi na zine ni ukuvuga yuko nk'ubwo bubiko bwose bukora hamwe twaba dufise nk'amezi atatu atangwa n'igitoro dufise naho hari ikindi kitumye kumbure kidashobora gushika
ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa esanse bukaba bwatanguye kwibonekeza mu gisagara cya Bujumbura mu mpera z'indwi turangije mu gihe hari amasitasiyo avuga ko amaze indwi zibiri atagira icyo gitoro ikena ry'igitoro cyo mu bwoko bwa esanse ryaribonekeje mbere no mu kwezi kwa mbere kuno mwaka wa 2018 aho bushikiranganje bw'amasoko ntangangufu bwaje bufata ingingo yo kuduza igiciro cy'icyo gitoro ivyaciye bituma n'ibiciro byo kwiyunguruza biduzwa i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugarutse mu Rwanda ubuyobozi bw'igisagara cya Kigali bufatanije n'inzego z'umutekano n'abahagarariye abafise ubumuga batanguje igikorwa cyo gukangurira abanyagihugu mu ntumbero y'ukurandurana n'imizi ingeso y'ubusega Eric Bagirubusa araduha ibindi kuri iyi nkuru
imwe mu mpamvu ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bufatanyije n'inzego z'abafite ubumuga ndetse n'iz'umutekano igipolisi n'igisirikare zishyize imbere mu guca ikibazo cy'abasabirizi biganjemo abamugaye babarizwa cyane mu mujyi wa Kigali no gukomeza kugira umujyi usukuye kandi utekanye nk'uko Madame Patricia Muhongayire umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza mu mujyi wa Kigali abisobanura
dushingiye ku murongo ngenderwaho w'igihugu cyacu cy'u Rwanda ari ku mujyi wa Kigali by'umwihariko kandi ari na wo rembo ry'igihugu isi yose iza ireba i Kigali ikabona u Rwanda muri rusange dufite intumbero cyangwa se dufite iyerekwa nk'umujyi wo kuvuga ngo tuzabungabunga isuku tuzabungabunga umutekano kandi tuzashishikariza abantu gutanga serivisi nziza kandi inoze
uyu mutegetsi yibukije abamugaye ko gusabiriza bihabanye n'indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda Madame Muhongayire yibukije abamugaye birirwa ku mihanda basabiriza ko buri kirango cy'umuhanda mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali gifite inshingano zacyo n'igisobanuro cyacyo bityo ko mu magambo ye kubabona basabiriza ku muhanda bahinduka umwanda
itara riri ku muhanda rimurika ubona n'inshingano y'igatara ibyemerewe kwicara kuri uwo muhanda ibyo ni itara ibyo ni ibyapa ubundi umupolisi uri mu kazi ko kuyobora imodoka no kureba ko abantu bubahiriza amategeko y'imodoka nawe yarabugenewe umwambaro wayo agomba kuba ku muhanda icyo turabyumvikanaho ariko wowe ibyo ukicara ku muhanda uba ufite ubuhe burenganzira uba ufite izihe nshingano uhinduka umwanda mumbabarire gukoresha iryo jambo ababibona babona ko umwanda wateye
iyi ni imvugo yarakaje bikomeye bamwe mu bamugaye basabiriza maze bavuga ko bidakwiye kubagereranya n'umwanda
nibaza nawe kuba uri umuntu nubwo tubana n'ubumuga ariko batwise umwanda iryo jambo ntabwo ari byo baduteza umwanda kandi twe ntabwo duteza umwanda badufashe tuve mu muhanda natwe turashaka kuva mu muhanda kuba twicara ntabwo tubyishimiye natwe
namwe se mu rwanda koko
tubizi ubwo niko babibonye
ariko ijambo gukoresha umwanda ubundi umwanda ni umwanda bafata bagashyira muri pubere ntabwo rero umuntu yaba ari umwanda
abafite ubumuga barasanga bigoye guhita bava mu mihanda nta mikoro
natwe twifuza kuva mu mujyi pe ariko ikibazo uravamo se ako kanya ubu twahise batupangira icyo tubyakora ngo se wahituvamo gute
inzego zitandukanye ziragira inama bamugaye basabiriza kwibumbira hamwe bakabafasha mu buryo butandukanye ariko bakareka gukomeza guteza ibibazo mu bufasha basezeranye harimo kuba hari abasho bashobora kubona igishoro bagacuruza abashobora kubona aho kuba nibindi ariko bakava mu mihanda gusukurikije ibisobanuro bitangwa byumvikana ko hari ubundi bufasha bw'amafaranga bagiye bagenerwa mu bihe bitandukanye ariko ntabagereho ubutegetsi burasezerana ko hagiye kubaho kugenzura n'ubushishozi ku buryo uzongera kugenerwa ubufasha nawe ubone abazabura igisaba azaburyozwa madame Muhonga yire yashimangiye ko bazya niyambaza inzego z'umutekano mu gukura abasabirizi mu mujyi wa Kigali
ikindi ngiye gukora n'inzego z'umutekano gufasha gari ko nonge kugufasha inzego z'umutekano zizakora iki zigiye guhana
Inzego z'umutekano yaba igipolisi n'igisirikare nabo baremeza ko kubera ibyaha bikunze kugaragara mu mihanda bishingiye kugusabiriza kuva habayeho ubu bukangurambaga noneho zitazajenjekera bazabifatirwamo Senior Superintendent Emmanuel Hitayeza umuvugizi w'igipolisi mu mujyi wa Kigali yibukije ko gusabiriza ari icyaha gihanwa n'amategeko yavuze ko aho bazitabazwa mu kurandura ubusabirizi batazazuyaza
kugira ngo wenda tubafashe gukura abo bantu ku muhanda tuzaba ba mbere mu gutanga ubwo bufasha ariko ntabwo byaba byiza tubafashe tubajyana muri gereza byakabaye byiza mu by'ukuri tubafasha ahubwo tuvuga tuti hari aho berekeza
Bwana Romaris niyo mugabo perezida w'abamugaye mu Rwanda nawe mu mvugo isa niburira abamugaye bagenzi be yizeje ko kubufatanye n'inzego zitandukanye zirimo iz'umutekano icyo gusabiriza kizaranduka
ituma dushimira nuko tuzi ko ibisubizo by'ibibazo byacu byose byabo n'itwahoze tuvuga aba bavandimwe bacu dufatanyije nabo turabifite
kugeza ubu mu Rwanda bagera ku 450,000 by'abanyarwanda bangana na 5% bafite ubumuga benshi bari mu mujyi wa Kigali urasanga baturuka mu ntara bazi Kigali nk'izingiro ry'amaramuko ubutegetsi bw'abamugaye butangaza ko buri mwaka muri buri karere bubagenera miliyoni 2 z'amafaranga aya karere atarimo mu gutera inkunga imishinga y'abamugaye ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buravuga ko muri ubu bukangurambaga bw'amezi abiri buzashyiraho konti bugashishikariza abagira neza kuyishyiraho amafaranga atera inkunga imishinga y'abamugaye barimo abasabirizi abasabirizi bongeye kuburirwa kutazumvira amategeko ashobora kuzisanga mu bigo by'inzererezi birashoboka kwishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda ryazumvikanamo murundo w'ibibazo nk'ibyagiye biba mu bazunguzayi umujyi wa Kigali ushyirwa mu myanya y'imbere mu mijyi itekanye kandi isukuye kandi birasa naho ubutegetsi budateze guteshuka kuri iyo sura gusa ibyegeranyo bitandukanye by'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu byo byakunze kwikoma Kigali kwifata abasabirizi inda y'abazunguzayi abajura n'abandi bafatwa nk'abadakenewe mu mujyi igakuba kubira mu magereza ngo ikomeze isigasire isura y'umurwa mukuru mu ruhando mpuzamahanga akabagira ubusajwi rya Amerika I Kigali
Mubandanya gukurikirana radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Washington DC Akarere ko muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara niko karere gafise iritegira ibinini cyane by'abakiri bato ku isi kandi ibyo bitegira ibitera byiyongera mu buryo bwihuta Ibihugu byo muri Afrika bizovyifatamwo gute kubijyanye n'ivyo bitegiriye by'abakiri bato barondera kuja mu mashuri n'akazi amashuri kaminuza mu karere ka Afrika aza yararengewe n'ibitegiriye by'abanyeshure ibindi kuri inkuru yatunganijwe na Sofia Christensen ari Dakar ku mugwa mukuru w'igihugu cya Senegal twumvirize umumenyesha makuru wacu Eloge Wirikanez
Mugabane wa Afrika ufite umubare w'abantu bakiri bato munini kurusha iyindi mwisi kandi wiyongera ku rugero rwihuta Ushika umwaka 2030 onivuga ku cya kane cy'abantu bafite imyaka iri hagati ya 15 na 24 ku isi bazoba bari muri Afrika Mbega ibihugu bya Afrika bizovyifatamo gute n'ururunganwe rwita ku rutare kugira ngo rwige rwongere rukore za kaminuza kuri uwo mugabane zaramaze kurengerwa n'abahinga bavuga ko indinganizo z'ibyigwa ikwiye guhindurwa ikajana n'ibikenewe ku isoko ry'akazi No matindo yagenda yihuta n'inkomezi nyinshi yahindagura inzira aja ku isoko ya Sandaga I Dakar ku mugwa mukuru w'igihugu cya Senegal agura impuzu zizimbutse mu maduka yo kuranguza akazigurisha ku nyungu ntoya nibwo buzima yarota cyane uwo musore w'imyaka 30 yarangije amashuri yiwe ya kaminuza mu gisata cya fizike na shimi ariko byaramugoye kuronka akazi avuga ko kaminuza itamuhaye ububasha mu bijyanye n'ubumenyi yari yifuza Normati mu minsi yeze yakurikiranye ivyigwa mu vyerekeye ubuhinga bwo gupima ibirere no gutunganya ibisagara ivyo yizigiye ko bizomutuma aronka akazi mu gisagara ciganjemo imigambi myinshi y'inyubako amenyesha kwa aya mahugurwa azomugurura imiryango myinshi agira ati ubu nshobora kuja ahantu hubwera nyange canke habaye ibiza abandanya avuga ati ubu ndazi uko batunganya bagakora ikata ndonda bihugu nkanamenya kuyisigura Nibindi bihugu byinshi biri mu Busi ya Sahara, Senegal birayigora cyane kuronsa akazi urwaruka rwayo na cyane cyane abize. ibitigiriza leta zo mu mwaka wa 2017 zerekana ku rugero rw'ubushomeri muri Senegal ari runini bose ku bantu biza amashuri ari hejuru yayisumbuye. Jiri Yabi niwe yashinze ikigo cyitwa West Africa Citizen Think Tank avuga ko muri Afrika hari igihushane hagati y'ibikubiye mu nyigisho zitangwa muri za kaminuza n'ibikenewe mu butunzi. Asigura ko abantu biga amashuri maremare baca bizera ubuzima bwiza kurusha no kuronka akazi bitabagoye. Ariko yongera ko mu bihugu byinshi za Afrika muri iki gihe ariho badakoreshwa. Muri Senegal akazi kaboneka ahanini mu bisata bitatu gusa. Igice kirenga cy'abakozi kiri mu gisata cy'uburimyi, igisata ntunganya ntwaro n'ibindi bintu kiza ubwa kabiri kigakurikirwa n'inyubako no gucukura ubutare n'agataka. Nubwo biri uko, kuri kaminuza y'igihugu nini cyane ya Cheikh Anta Diop, ibice birenga bitatu by'abahiga bari mu bisata byigisha ibintu muri rusangi nk'igisata cy'indome hamwe n'indimi. Kuzuza iki kinogo ni kimwe mu migambi yo guhindura urutonde rw'inyigisho muri Senegal mu mugambi w'amamiliyoni 750,000 y'amadolari y'Abanyamerika. Leta iriko yugurura amashure yigisha ibijanye n'ubuhinga mu bice 14 vya Senegal mu mugambi wo kugumiza ijisho ku mihamagaro y'abantu. Kaminuza zindi zibiri nshasha nazo ziriko zirubakwa inyuma y'umugwa mukuru Dakar, imwe ijejwe ibijanye n'uburimyi mu gihe iyindi raba ivy'ubuhinga bwa none bugezweho harimwo ivyo gukora ivyuma ivyerekeye bigendajuru ugutunganya isi n'uburimyi bw'imburira isoko. Harababona kuko kwiyongera kwa tevye. Musa Diata hafite depo y'ibicuruzwa mu nzu y'inyuma ya Dakar. Yaronse imfashanyo ya leta kugira ngo aronke diplome yiwe mu vyerekeye amabanki n'ubutunzi mu ishure rya kaminuza y'abigenga. Yamara yasanze ata benshi bakeneye ubumenyi bwiwe. Imisi yose ayimara yegeranya ibintu bitandukanye bidafite isuku biba byaramaze gukoreshwa n'abandi bantu. Musa amenyesha ko yakoze ibintu gutandukanye n'icyo yifuza kuba kera. Avuga ko yokwifuje kuba umwubatsi. Agira ati, sinshobora kubona ko nigeze kwiga kandi ndababwire si jewe jenye niyumva gutyo. Ubu ku myaka 33 y'amavuko atinya kumwanya wo kwiga uwundi mwuga uri kuramujana. Kandi kubera uko umwaka utashe 300,000 by'abakiri bato muri Senegal baje ku isoko ry'akazi arazi neza ko guhiganwa atari yororo canke atari cyoroshe.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida Donald Trump yaremeye kubonana n'umutegetsi Kim Jong-un atwaze igitugu. Umuhanuzi mu byerekeye umutekano mu gihugu cya Korea umanuko Chang Yu-yong niwe yatangaje iyo nkuru nyuma yaho abonaniye n'umushyirantare Trump muri perezidansi ya Amerika. Umushyirantare Chang yarakeje ubutwari bwa perezida Trump hamwe n'umugambi wo kuremera igihugu cya Korea ya ruguru hamwe no kuba amakungu yakoreye hamwe kugira ngo inama nk'iyo ishoboke. Buzoba bubaye bwa mbere habaye inama hagati y'umuperezida wa Leta Zunze Amerika hamwe n'umutegetsi arongoye igihugu cya Korea ya ruguru. Umushyirantare Chang niwe yararongoye intumwa z'igihugu cya Korea y'ubumanuko zabonanye na Kim Jong-un mu ntango z'uku kwezi Pyongyang. Yabwiye amenyeshamakuru ko umutegetsi yarongoye igihugu cya Korea ya ruguru yatangaje ko yafashe umugambi wo kuvavanura n'ibigwanisho ruhonyanganda kandi ku gihugu ciwe kitazosubira kugerageza ibindi bibombe vya roketa. Yavuze ko Kim yumvise kandi ategera ku imyimenyerezo ya gisirikare hagati ya Korea y'umanuko hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika izobandanya. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence avuga ku ingingo y'igihugu cya Korea ya ruguru yo kwemera kuvavanura n'ibigwanisho ruhonyanganda hamwe no guhagarika programme yacu y'ibigwanisho ruhonyanganda byerekana ko uburyo Perezida Trump yakoresheje bwo gukumira igihugu cya Korea ya ruguru iriko yakora. Yavuze ko Leta ya Korea ya ruguru yemeye kuja mu biganiro mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitigeze ziheba ikintu na kimwe. Igihugu hamwe n'ikibanza ivyo biganiro hagati ya Perezida Trump na Kim Jong-un bizoberamo ntibiramenyekana. Mu kiganiro hari amenyeshamakuru umuvugizi wa Perezidansi ya Amerika Sarah Sanders yaribukije ko Perezida Trump atazoja mu iyo nama atamaze kubona ko hari intambwe ziboneka igihugu cya Korea ya ruguru kimaze gukora.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye. Nakoze kudutega amatwi mubandanye gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.